Inyuma yo kwemezwa n'inama nkenguzamateka ku munsi wa gatanu w'indwi iheze mu nyuma bakajyanwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, Evariste Ndayishimiye kuri uno wa gatatu yahuye n'abo barongoye intara 18 z'u Burundi kugira batangure imirimo yabo bazinanye bongere batekerwe impanuro mabanga bagiye kujamwo. Jean Claude Karegwa ndeza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu yashikirije abamenyeshamakuru ivy'umukuru w'igihugu yaganiriye n'ababuramatari. Yamenyeshije ko ica mbere ari ukugwanya bivuye inyuma ikiza ca COVID-19 mu ntara barongoye, ico kiza kigasigara ari umugani mu Burundi.
Ivyo bikorwa rero ica mbere ni ukugwanya ca kiza karanda corona, akababwira yuko isekeza yatanguje rifise icivugo ndakira sinandura kandi sinanduza ikiza corona virus coba icivugo baburamatari bose bukigira gwabo kugira ngo iyo ngwara iranduranwe n'imizi mu kiringo ca meza atatu, bisigure ko hategerezwa gukogwa ibikogwa mu ntara muntu mbere yo kurandurana n'imizi ico kiza karanda. Ikikogwa ca kabiri cihuta nico kuronsa akazi ugwaruka gwarangije amashuri mugabo rutagira akazi. Aho rero gikenewe ubwa mbere nuko ugwaruka bamenya igitigiri cyago n'ivyo gwize mbere aho bidarudashobora kuronka akazi byoroshye, hakabanza akaba n'inyigisho nkayisha bwenge zorufasha kuronka ico rukora.
Mu gihe rero Burundi buri mu bihugu 10 vya mbere muri Afrika igiture cyatsi mwindaro nkuko byerekanwa n'ishyira hamwe mpuzamakungu Transparency International gutuza ibiturire biri mu byo babona matari basabwe. Hakaba mbere hagiye gushigwaho uburyo abanyagihugu bazohora bashikiriza uko igiturire gitangwa mu makomini wa
kugwanya ibiturire kugwanya isesa kugwanya ubutunzi bw'igihugu. Yababwiye twa dusanduku zoja mu makomine ko twotegurwa, hari mukuru w'igihugu arafise abizigirwa biwe bazogenda bafise igufuri n'urufunguruzo bwa mbere bakugara bazo baraja kugurura bagiye gukurayo ivyo vyashikirijwe n'abenegihugu. Rero asaba baburamatari gutinyura abenegihugu bumve yuko ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi rusangi n'ubutunzi rusangiye twese tegerezwa gukingira. Gutyo rero umuntu wese ategere ko gusesagura kunyonyeza kugira ibiture cyangwa kubitanga ari umuziro uzigwa babigira umuziro.
Ibindi baburamatari baganiriye n'umukuru w'igihugu nuko boganira n'abatesheje izabo kugira bazisubiremwo kwitwararika kugwiza umwimbu biciye mu kuvomera, kubungabunga umwimbu na cyane cyane mu ntara ziri ku rubibe no kurondera ibibanza byo kubakamwa amashuri y'imyuga. Mwamenya ko muri baburamatari 18 babiri gusa aribo bahora muri ayo mabanga, nabo bakaba ari abo mu ntara za Gitega na Karusi. Muri abo baburamatari batatu n'abakenyezi bakaba bagiye kurongora intara za Ruyigi, Makamba na Karusi. Gishasha Barundi baheruka kubona mu mwaka w'1993 inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, nuko muri abo baburamatari 18 harimo abasirikare bo ku ipeti rya koloneli batatu bajejwe intara za Bururi, Kayanza na Mwaro, be n'abapolisi babiri, umwe akaba arongoye intara ya Cibitoke, uwundi nawe akaba arongoye igisagara cya Bujumbura. Abasivili 13 basigaye bose bakaba baturuka mu mugambwe wa CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'2005. Aba baramatari bose rero uko ari 18 imbere yo gutandukana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yabanje kubashikiriza imodoka nshasha zibafasha mu mabanga yabo, gusa umukuru w'igihugu akaba yabasavye kuzozibungabunga. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.